Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno wa kabiri itariki 15 z'ukwezi k'umunani mwaka w'2017. Kuri mikro muri studio muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabahaye ikaze mwese.
Kambaze nkubwirondi we aho mvuka icyo ndicyo hatso tutinjira mu rukundo tazakubangamiza kuryango wabo babimenye havutsemo akabaso bati leta ubushyingira bati we mukobwa uri ugiye gushaka umutwa ugiye kujya kubumba inkono kandi ntabwo nabumbaga.
Uyo ni Hategekimana Calixte, umwe mu bayobozi b'ishyirahamwe yitaho ibibazo by'abasigajwe inyuma n'amateka mu Rwanda, avuga ko bagihura n'ikumirwa rifatiye ku bwoko. Iyo nkuru hamwe n'inkuru yerekeye ihunguka ry'impunzi z'abarundi zahora mu ikambi y'impunzi irusenda muri Congo, hamwe n'iyerekeye abakristu b'abakatolika uno munsi biteguriye guhura ikibeho mu Rwanda, kimwe n'inkuru zivugwa hirya no hino ku isi turazibafitiye mugume ku maradiyo yanyu. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Aloise,
ndakuramukije Oriane. Makuru tuyahere ku muri Afrika. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryatangaje ko abantu bitwaje inkoho bateye icyicaro cy'inteko zaryo kiri mu buraruko bwa Mali ni mu gisagara cya Tombuktu bica abantu indwi. Abategetsi ba ONU bavuga ko bapfuye bagizwe n'abanyemari bane bari bajejwe gucungera umutekano kuri iyo kambi. Umusirikare w'umujandarume hamwe n'umunyemari yakorera izo nteko nyene bavuga ko batandatu muri abo bagavye ico gitero bishwe n'abasirikare ba ONU muri ico gitero cabaye ku muhingamo wejo ku munsi wa mbere. Ico gitero kije gikurikira ikindi cabaye kuri uyu wa mbere nyene aho abantu bitwaje ibirwanisho barashe inteko za ONU hamwe n'abasirikare ba Mali mu gisagara ca Douenza kiri hagati muri ico gihugu. Umusirikare umwe wa ONU hamwe n'umwe wa Mali bakaba barahasize ubuzima. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yiyamirije ico gitero akavuga kandi ko ibyo bitero bishobora kwitwa ivyaha byo mu ntambara hihwejwe amategeko mpuzamakungu. Nta muntu n'umwe canke umuhari uritirira ivyo bitero byo kuri uyu wa mbere. Iyindi nkuru ivuga kuri Afrika, abategetsi ku murwa mukuru wa Sierra Leone Freetown batangaza ko abantu bashika 200 aribo bafuye inyuma y'imyuzure yatewe n'imvura nyinshi yaguye muri ico gihugu. Ibyo byago byabaye mu gaturuturu ko kuri uyu wa mbere, ababibonye bakavuga ko iyo mvura yasenyuye umusozi wahindutse inzuzi z'ivyondo vyirara mu banyagihugu. Sinehe Kamara, umuhinga mu byo gufuba abafuye, yavuze ko ibitigiri by'abafuye bishobora kwiyongera na nyaburya abantu benshi bari bakiryamye igihe iyo myuzure yatera. Nayo muvugizi w'umuryango utabara imbabare Croix Rouge yabwiye itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP ko watohoje abantu bashika 312 basize ubuzima muri iyo myuzure. Umukuru hajejwe imigenderanire mu muryango w'ibihugu vya Buraya Frederica Mogherini kuri uyu wa mbere yasabye amakungu gukoresha uburyo bushingiye ku mahoro atari gisirikare kugira barangize ibibazo vya Korea Ruguru isabwa nayo nyene ubwayo kwirinda gusomborotsa abandi. Amenyesha ko ubumwe bwa Buraya bwiteguye gushigikira umugambi w'ibiganiro hagati ya Korea Ruguru hamwe n'amakungu kugira ahagarikwe intambara ishobora kwaduka hikabangamira akarere ka Aziya hamwe n'ibindi bice by'isi. Mogherini asaba Korea Ruguru guhagarika agasomborotso no guhagarika umugambi wayo kubandanya ukora ibigwanisho by'ubumara. Mwibuke ko ivya Korea Ruguru vyunyuwe naho Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Amerika agabishirije ico gihugu ko kizokanguka kibona umuriro ucakirako ni nyuma yaho Korea Ruguru kigaragarije umugambi wacu wo gutera misile zine hafi y'izinga rya Guam riri mu ibahari Pacifique risanzwe giye gukira Leta Zunze Amerika. Mwamenya ko Ubushinwa busanzwe bushigikiye ico gihugu kuri wa mbere bwatangaje ko bahagaritse imigenderanire y'ubudandaji na Korea Ruguru mu gushyira mu ngiro ibihano ni iheruka gufatira ico gihugu nyene ca Korea ya Ruguru. Umukuru w'igihugu cha Venezuela Nicolas Maduro kuri uyu wa mbere yarakoranije ibihumbi by'abamuyoboka atako asaba igisirikare ciwe kugira imyimenyerezo ikomeye mu gihugu cyose n'inyuma yaho mugenzi we wa Leta z'Ubumwe za Amerika Donald Trump amugabishirije ko ashobora gukoresha ingufu za gisirikare mu gutorera inyishu uruhagarara ruri muri ico gihugu. Maduro yasabye abamuyoboka kwitegura kugwanira amahoro bakoresheje ibiduga bya gisirikare, indege hamwe n'ibigendajuru bya misile. Ariko naho biruko ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa Amerika bwatangaje jo kuwa mbere ko atabutumwa buraronka buvuye mu biro vya prezida bubasaba kwiga kuri uwo mugambi. Nawe icegera cy'umukuru w'igihugu wa Amerika Mike Pence murambabarira yatangaje jo kuwa mbere ko Amerika itazokwihanganira ibibera muri Venezuela bishobora kubera intambamyi umutekano muri ako karere. Maduro avuga ko Amerika atakiri gabije atari kumukura ku butegetsi mu gihe manda yiwe iherana n'ukwezi kwa mbere k'umwaka w'ibihumbi 2019 itararangira. Ibihugu byo muri ako karere ari byo Brazil, Colombia, Peru, Chili, Mexique, Equateur hamwe na Nicaragua byose byamiriye kure ingendo yo gukoresha igikenye nk'iyo ivugwa na Amerika mu gukemura ibibazo byo muri Venezuela biciye mu nzira za gisirikare. Aha ni naho turangirije amakuru muri aka kanya. Aloys Bigirimana tukaba dusubira igihe cy'isaha imwe za gatondo mu yandi makuru avugwa hirya no hino ku isi canke mu karere.
Urakoze Aloise ku makuru udushikirije. Amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini cyahere mu Rwanda uretse ikibazo cy'ubukene abasigajwe inyuma n'amateka bahurije ko hari n'abavuga ko kwemererwa kubaka n'iyindi miryango y'abanyarwanda ntibibashobokera. Abavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza ko gusuzugurwa bitakibashika ko cyane kuko ubuyobozi bwabiciye ariko ko bataratera intambwe mu bijyanye no kubakana n'abandi banyarwanda. Ibisobanura ku inkuru mugenzi wacu Asumta Kaboyi mu Rwanda arabidushikiriza.
Mbere y'igihumbi 1994 byari bigoye ko hari umuntu wo mu bwoko bw'abahutu cyangwa abatutsi bashobora gusangira nabo mu bwoko bw'abatwa. Nyuma ya jenoside moko mu Rwanda yavuyeho ntiyongera gushyirwa mu byangombwa, ariko abasigajwe inyuma n'amateka bo bavuga ko kugeza ubu bagihura n'ivangura rishingiye ku bwoko, cyane cyane iyo bagiye kurushinga. Ubuhamya nahawe na Bwana Hategekimana Kariste, umwe mu bayobozi b'ishyirahamwe rishinzwe kwita ku bibazo by'abasigajwe inyuma n'amateka, ni ikimenyetso simusiba kwa moko nubwo yavuye mu byangombwa ariko kigaragara mu mitima ya benshi. Ni mu kiganiro yagiranye n'Ijwi rya Amerika ubwo nari nabasuye mu murenge wa Mugina mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo.
Twageze gutya dukundana n'umudamu, narize mfite bachelor's degree, mfite n'akazi n'umukobwa ngira amahirwe ndabimubwira arabyemera. Bwa mbere rekanze ndamugira nti rero reka mbaze nkubwira undi we aho mvuka icyo ndicyo hato tutinjira mu rukundo tazakubangamira. Umuryango w'iwabo babimenye havutsemo akabazo bati reta gushyingira, bati we mukobwa uri ugiye gushaka umutwa ugiye kujya kubumba inkono kanago nabumbaga ko byabaye ngombwa ko twishingira. Urundi rugero nangiye kuguha ni mu murenge wa Rusororo ka umusore yabaye Kigali akunda n'umukobwa w'i Kigali. Ati rero ngo ni njye kukwereka iwacu kugira ngo dukomezanye urukundo ariko uhazi. Noneho aramujyana ahamugejeje mu rugo akibabona cyabona umukobwa yise yirukanka itata birangira gutyo.
Ubukwe burapfa.
Ubukwe burapfa. Nubwo wenda mu buryo bweruye yagabanutse ariko mu buryo n'ubundi iracyarimo bo muri karitsi zacu babazi ngo kwa mutwa
iwawe niko bafite
nabo twakagombye kuba abenshi narabushura ubushobozi. Ugasanga rero kunenwa discrimination ntabwo iterwa ko abantu badafite ubushobozi, ahubwo iterwa no kumuco nyarwanda wabigize wakigize nk'umuco.
Uhamya bwa Hategekimana ntibutandukanye n'ubwo abandi basore bari mu kigero cye cyo gushaka. Mu gihe Hategekimana yagize amahirwe yo kubana n'uwo yakunze ariko bigoranye, mugenzi utarashatse kuvuga izina rye avuga ko kuba wasigajwe inyuma n'amateka byamutandukanije n'uwo yakundaga.
Nakunze umukobwa ukunda ari umunyarwandakazi mu batari babandi twitabahejwe inyuma n'amateka. Hazamo ikintu gikomeye, arambwira ati nubwo nkukunda ababyeyi ntibabyemera. Ngiye ndagukunda cyane rwose. Arambwira ati ariko nubwo nkukunda nkukunda urudashoboka kuko ababyeyi barankubita. Bigeza mu isaha zigishuku umukobwa araza arambwira ati dore ko iwacu bangize.
Bamukubise.
Ubwo rero ni ibintu bigaragaza yuko urubyiruko rwacu rufite agahinda. Nta bwisanzure bw'imibanire n'abandi mu gushyingiranwa byabaho. Batuziho kuba turi abakene, batuzi kuba tutafite ubwo bushobozi. Ushobora kuba wenda wakoresha ubukwe ugatanga izo nkwana. Icyo kintu ubundi biba bigenda biganisha.
Abasigajwe inyuma n'amateka bavuga ko nubwo hari byinshi byahindutse mu mibanire yabo n'abandi baturage b'u Rwanda, hari uduce tumwe na tumwe tugifite imitekerereze nk'iyahozeho mu myaka 23 ishize. Bwana Hategekimana Kariste, umwe mu bayobozi b'ishyirahamwe rirengera abasigajwe inyuma n'amateka mu Rwanda, nibyo agarukaho.
Rangura nihezwa hamwe rigenda rigabanuka cyane cyane mu aho nibura imiryango yacu igaragaza ko igenda itera imbere gahoro gahoro. Sibyo ariko ahandi hari abatuye hafi y'amashyamba, turavuga nk'ishyamba hari za Nyaruguru, za Nyamagabe, Karongi, hari abaturiye ibwo ishyamba rya Igishwa, no ishyamba rya Parike ya Nyungwe, bagera hari za Musanze, Burera, ho hari aho bakinenwa rwose. Hari aho bashobora kugira ibyago ntibatabarwe. Hari aho bashobora kugira nk'ibirori muri batisimu cyangwa ibirori runaka abandi bagenzi babo ntibazi.
Cyangwa bagira n'akayoga ntibabahinga basomye.
Kereka ab'inkoramutima b'uwo muryango nabwo akabikora nk'umenye nk'utanga abagabo. Ariko nanone ari naho nabo bagenzi nabo ku rundi ruhande iyo bagize ibibazo ntibashobora kubatumira.
Abasigajwe inyuma n'amateka bemeza ko babonye ubuzima bwiza nk'abandi baturage, hari igihe ikibazo cyo kunenwa ku babisigaranye cyakemuka. Banavuga ko ariko nabo ubwabo bakeneye kwigishwa kuko hari igihe usanga bitinya bakagenda bibuza kwegera bagenzi babo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tukiri mu Rwanda, ikibeho mu karere ka Nyaruguru mu bumanuko bw'u Rwanda kuri uyu wa kabiri ni Assomption ku basengera mu idini Katolika bemera ko Bikira Maria yahabonekeye. Mugenzi wacu Eric Bagiruwubusa yarayavuganye na mugenzi wacu Ernest Ugeziwe amubwira uko abantu bari biteguriye uyu munsi mutagatifu ku bakatolika.
Yego Ernest, nk'uko rubibwiye abakurikiye Radio Ijwi rya Amerika, ubundi hano ikibeho mu murenge wa Kibeho mu karere ka Nyaruguru mu minota nka 30 ishize ahoze umutambagiro bagenda bafite amabuji benshi cyane bagenda bazenguruka kiliziya ya Kibeho, ubona ko ari ibinyabiziga byari byahagaze. Gusa nanone umutekano wakajijwe ku buryo bugaragara. Kugeza ubu rero ni ukuvuga ngo bari hano imbere ya kiliziya, niho wumva niba ugenda wumva uturirimbo tugenda duhimbaza Imana tugenda tugaruka muri telefone, niwo mwuka nakubwira. Gusa nanone urebye warumbaje ngo nkihagera, nahageze mu masaha 11 za nimugoroba, naje nsanga aho ngaha mu kibuga nyine bari, kubera ko ni benshi ntabwo bashobora kubona kiliziya ibahakira nkurikije umubare wabo, barabarirwa wenda nko mu 200. Naje nsanga bitewe n'uburyo bamwe bagiye bahagera mu byiciro bitandukanye, hari abubona ko bananiwe barasinziriye, abandi barakurikira misa. Niwo mwuko hari nagerewe mvugana n'abantu baturutse mu mpande zose, aba Uganda nibo cyane twakunze kuvugana, harimo abamaze ngo imyaka ubwo ni nk'inshuro ya 5 bageze hano ikibeho. Baravuga ko iyo bitegereje kano gace, uretse kuvuga ngo wenda ni agace ubutaka butagatifu, baravuga ko Bikira Maria yabonekeye, baravuga ko haracyabura ibintu by'ibikorwa remezo. Bakavuga bati abaturage ba hano ntabwo bagenda bahanga udushya, ubutegetsi ntabwo bubigisha guhanga udushya. Nari n'abandi rero nagiye mvugana nabo babo ba Uganda bakavuga bati ugeranije n'igihugu cyabo muri Uganda, hoho ubwisanzure bavuze ngo abanyarwanda babikubiye mu cyo bise ubwisanzure bucagase, abanyarwanda ntabwo bemere gukora icyo bashatse kubera ko ngo uratambuka ntacyo kurya babona bagura. Ni ukuvuga ngo amafaranga bazanye baje muri izi ngendo zabo zabihaye Imana ni ukuvuga ngo barayasubizayo uko bayazanye, niyo mwuka nagerageza kuba nguhaye kugeza ubu ngubu.
Tugana ku musozo Eric, ese abantu benshi bahaza baba niteguye kumva wenda ko hashobora kubera ibindi andi mabonekerwa cyangwa se ibitangaza, ndetse hari n'abemeza ko imvura buri gihe igwa kuri uyu munsi, ibyo byaba byabaye?
kugeza ubu ngubu mu masaha maze hano na bintu by'ibitangaza bidasanzwe navuga ugeranije rero n'ikirere, ikirere kirasanzwe uko bagendaga bakora uwo mutambagiro, ivumbi ni ryose, ni umuhanda w'igitaka ubona ko n'ubundi ntatandukanye ridasanzwe ugeranije wenda keretse bibaye nk'ibyo by'ibitangaza kuvuga ngo wenda imvura iragwa bidasanzwe bibaye ku munsi w'ejo cyangwa se mu masaha y'igihe.
Eric, reka tugushimire ukomeze ubidukurikiranire neza ngira ngo bizasozwe ku munsi w'ejo.
Ndagushimiye nanjye Ernest, bizasozwa ku munsi w'ejo ahagana mu masaha ya saa kumi za nimugoroba.
Urakoze cyane. Uwo ni Eric Bagirubusa, ni umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika uri mu murenge wa Kibeho mu ntara ya mu karere ka Nyaruguru mu ntara y'Amajyepfo mu Rwanda.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na Kajyo Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba mu kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tukiri mu Rwanda kandi, Leta y'u Rwanda ivuga ko ikigowe cyane no gushikiriza amazi mu banyagihugu bose cyane cyane ababa mu bisagara bitandukanye. Leta y'u Rwanda ifise umugambi w'uko bitarenze umwaka w'2018 abanyarwanda bose bazoba bafise amazi meza kandi ku kigero c'100%. Yamara mu bisagara bitandukanye hari abanyagihugu bavuga ko babwirwa bakanarara busa kubera kubura amazi yo gutekesha. Inkuru mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana adushikiriza.
Tumaze nk'amezi abiri, umuntu yavuga ko ari amezi abiri tutari twabona amazi.
Bayeho nabi, abana ntibamesa, ntikubamesera, ni ikibazo. Ntiwazana ijerekani imwe ngo use uyimeze.
Amazi nk'ayo yumvikana mu mijyi itandukanye uhereye mu mujyi wa Kigali no mu yindi mijyi, aho ubwiyongere bw'abaturage bava mu byaro bimukira mu mijyi uri ku kigero cyo hejuru kurenza ubushobozi bw'inganda zitanga amazi, aho nyinshi muri zo zimaze imyaka isaga 30 kandi ubushobozi zubakanywe ntibwaguye mu buryo bwaribwo bwose. Nk'uruganda rwa Gihera ruherereye mu karere ka Rubavu rwubatswe mu 1985 rwari rufite ubushobozi bwo guha amazi abaturage batarenga 1,000,000 ariko ruba rwitezweho kuyaha abagira ku 10,000,000. Hafashwe ingamba z'uko abaturage basaranganywa amazi ku buryo nibura bayabona rimwe mu cyumweru, ariko nk'uko abaturage babishimangira iminsi baba bayategerejeho hari ubwo ataza amezi akihirika.
Mbuga ngari yose muri rusange nta mazi ahaba, tuyabona nka rimwe mu cyumweru saa sita z'ijoro, ibaze kurara abantu bavoma abonaga saa sita z'ijoro, none n'ubu ngubu ejo bundi ku cyumweru saa sita z'ijoro ntabwo yigeze aza.
Kuko ni ukuri tuzogurira rya 300 ry'amazi uzuyageza mu nzu yakoresheje. None rero badutabare, bashaka ukuntu boduha amazi, wenda n'udafite n'iyo robine mu rugo yonavomera hafi. Uwo munyonzi namwohereje kuva saa kumi n'ebyiri ntarangira, bibaye saa tanu kuva nijoro, abana ntibararyubu bari mu nzu, cyangwa nuko mu mugi mwa dushoboye mu za televiziyo niyo bari kurya.
N'amezi abiri banzashize umutekano nta mazi duheruka, twese dufite za robine ariko nta mazi tubona.
Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bavuga ko ibura ry'amazi rishobora gukomeza mu gihe ingamba zijyanye no kongera ubushobozi bw'inganda zitunganya amazi zigishyirwa mu bikorwa. Muri zo harimo kuba urwengero rwa Bralirwa rusanzwe rukoresha 40% by'amazi atunganywa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe amazi isuku n'isukura WASAC, rurimo kwiyubakira urwarwo ruganda rwo gusukura amazi rwakoresheje akongera agakoreshwa. Umuyobozi wungirije w'akarere ka Rubavu ushinzwe iterambere ry'ubukungu bwana Murenzi Janvier arasobanura ibiteganywa mu gushaka igisubizo kirambye ku ibura ry'amazi bahereye ku kongerera ubushobozi uruganda rwa Gihira.
Mu birebana n'amazi, twebwe ku giti cyacu mu ngengo y'imari ni ukuvuga ngo hari amafaranga atanyuzwa mu ngengo y'imari y'akarere. Nk'ibi bikorwa byo kwagura imiyoboro y'amazi ni ibikorwa ahanini bikorwa na minisiteri y'ibikorwa remezo bitanyujijwe mu mafaranga yinjira mu karere. Ariko ku giti cyacu hari miliyoni 212 zijyanye no kwagura imiyoboro, ari nayo iyo imwe yatangiye, ariko harimo ndetse no kwagura amasoko ya Kiriba ndetse no muri Kanama no kugeza amazi mu mudugudu w'ikitegererezo wa Nyundo.
Ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe amazi isuku n'isukura WASAC buvuga ko ibura ry'amazi atari umwihariko ku mujyi umwe. WASAC ivuga ko mu mishinga yo kongera ingano y'amazi itunganya harimo kuba mu mwaka ushize yarubatse inganda esheshatu nshya zirimo n'urwanzove mu mujyi wa Kigali rutunganya metero kibi 25,000 ku munsi, ariko ngo rwubatswe mu buryo rushobora kwagurwa rukajya rutanga metero kibi 40,000 ku munsi ndetse no kuvugurura 8 zari zisanzwe. Mu nzove kandi mu mujyi wa Kigali ngo hagiye gutangira kubaka urundi ruganda ruzatanga metero kibi 40,000 ariko ruhabwa uburyo bwo kongererwa ubushobozi rukazatanga metero kibihumbi 65 ku munsi mu gihe kiri imbere. Uruganda rwa Gihira narwo ngo muri uyu mwaka ruzongererwa ubushobozi bwa metero kibihumbi 8 kuri rwari rusanzwe rutanga ku munsi, hanubakwe n'urundi rutanga metero kibihumbi 15. Gusa Umukesha Amandine, umuyobozi ushinzwe iterambere ry'amazi isuku n'isukura muri WASAC, yemeza ko amazi akiri yangu ugereranyije n'abayakenera, nubwo bongereye ubushobozi bw'inganda zitunganya amazi ku kigero cya 39% mu mwaka ushize.
Ibyo biratuha amazi atuma dusubiza ibibazo biriho, ariko tugomba no kureba mu myaka iri imbere uko iyi mishinga ibigomba gusubiza n'ibibazo bizaba biri mu myaka iri imbere abaturage bazaba bariyongereye. Kuburyo hari n'indi mishinga rero dukomerezaho, izindi nganda twifuza kubaka no mu mujyi wa Kigali no mu bindi bice by'igihugu. Ibyo ariko ntibihagije kubaka inganda gusa tudakoze n'imiyoboro ayo mazi agomba kunyuramo. Uyu mujyi wa Kigali by'umwihariko niwo ufite ikibazo gikomeye, uko imiyoboro irimo n'imiyoboro ishaje, hari yubatswe muri za 70 gutyo. Iyo miyoboro yubatswe bateganya guha amazi abaturage bake bagera nko ku 300,000. Uyu munsi umujyi wa Kigali urimo miliyoni 7.
Ubuyobozi bwa WASAC buvuga ko imishinga yitezweho gukemura burundu ibura ry'amazi ishobora gutwara imyaka igera kuri 3, bikaba bishobora gutuma intego leta yihaye yuko bitarenze umwaka wa 2018 100% by'abaturarwanda bazaba bagerwaho n'amazi meza itazagerwaho. Mu mbogamizi wa WASAC ivuga zishobora gukoma mu nkokora iyi ntego, hazamo n'igihombo iterwa n'uko n'imiyoboro mike iriho ifatwa nabi cyangwa ikangirika, kandi ngo ubuyobozi bw'uturere aribwo bweguriwe kuyibungabunga. Mu igenzura WASAC yakoze yasanze hari imiyoboro isaga 150 itagikora cyangwa idakora uko bikwiye, kandi ngo kongera kuyisana bisaba ingengo y'imari nini. Hari kandi kuba hari amazi abafatabuguzi bakoresha batishyura, ariko WASAC ivuga ko mu 2020 igihombo cy'uburyo bwose ihura nacyo kizaba cyagabanyutseho 12%. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio y'Amerika.
Tugaruke mu Burundi, naho imiryango 24 igizwe n'abantu 70 niyo yaraye ihungutse kuri uno wa mbere ivuye mu gihugu cya Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Bashitse ku rubibe rw'u Burundi ruhana na Kongo, bashikiriza ko bahungutse kugushaka kuko bumva ko mu Burundi hari amahoro. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka.
Muri zone ya Gatumba ya komine Mutimbuzi y'intara Bujumbura, kuri uyu Burundi buhana na Kongo, niho iyo miryango y'abahungutse yashikiye. Abo Barundi 70 baherekejwe n'ubujejwe gisata kijejwe impunzi muri Kongo, bashikirije ko bahungutse kugushaka kwabo. Aba ni bamwe mu bayaze n'ijwi rya Amerika.
Muragize neza kutwakira, twahuriye mu rusenda twari tumaze y'umwaka wose. Tuze n'amahoro, muradusanganiye, dusanze mwaturindiranye igishika. Mwagize neza cyane. Bavuga ati bagomba gutaha, bose bagomba gutaha kabisa.
Ngorane hari gutotetswa, abapolisi bahariya ntibabona ko umuntu ari umuntu. Bati nawe n'ubundi icyo twahunze mana, twumva ko Burundi wacu ari amahoro, tugume dutotetswa ngaha.
Iyo miryango 24 y'abahungutse gushaka kwayo yajivuye mu ikambi ya Rusenda mu karere ka Fizi kari mu ntara ya Kivu y'Ubumanuko muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Bamaze kwakirwa n'intumwa za leta y'u Burundi, baciye bajanwa mu kibanza baruhukiramwo mu Kajaga muri komine Mutimbuzi, Cite de Transit mu Gifaransa, aho bitegekanijwe ko bamara umunsi umwe imbere yo kujanwa mu ntara bahunze bavamwo. Umwunganirizi akaba n'umuvugizi w'ubushikirangaji bw'intara hagati mu gihugu yari yaserukiye leta mu kwakira bahungutse, yashimye kubona hari Abarundi bifuza guhunguka, naho hari imvugo za bamwe zibuza bahunze igihugu guhunguka.
Murazi yuko abene wacu mu guhunga kuva mu 2015 yahagiye mu bintu by'iterabwoba bikomeye bishakagira n'ubwoba. Ngira mwumvise ko bavyivugiye nabo nyene bati abariyo bose bifuza gutaha, mugo bavuze bati reka mwe turahe mubanze mushike turabe ingere mwakirwa, kuko benshi amakuru bafise cyane cyane cyakuru bwungukana bumenyi avuga Burundi ku butari atuma abantu bagenda bagira ubwoba. Wero mwabo nyine twabakiye baje ejo cyatwa dugana iwabo umwe wese agende mu vyabo nababo atunganirwe, ndetse bakigwe bahagwe nifashanyo mbiri mwe bazova ngaha bana ijanye. Mwumva ko ibintu bimeze neza cyane.
Terence Ndahiraja yashikirije ibigize ifashanyo ya miryango izotekererwa mu gusubira ku mitumba bari bahunze bava ko harimo amafaranga ngana n'amadorari 60 kuri buri muntu.
Hariho ifashanyo itegekanijwe izobafasha mu kiringo kanaka mbere mu biharo byakozwe, hariho umuntu wese yahungutse mu buryo buzomufasha amadorari ashika 60 kugira ngo kitumbise abere bimufashe hamukaba musanzwe muzi yuko amazuye banabatorwa yabo ari hari kuko vyakingiwe kuva nyeri cyo barabisabye afashe iyo ngingo mu mwaka 2015 umwe kuvyerekwa naho baba nta kibazo n'ubuzo yaragize ikibazo dusanga mu bushikira ngaje hariho umugambi wuko ubu wasanzwe afite ingorane ashobora kugurirwa amabati kugira ngo ashobore gusana inzu y'ibi bintu kagenda neza ngira ngo abakeneye kubibona mu zoyibona bariko baratanga n'ibiko biragenda hanyuma si ibyo gusa hari handi madruwa atera ku beneficia no kuvuga hari ikintu cya mbere caduhera ko bateza ko hari ko rwa rupapuro rwerekana ko bahungutse ubwo niwe uza gutuma aronka yafashije rwerekana ko yahungutse byose ngende bigenda byose biratunganijwe nta kibazo
igikorwa cyo gutahukana uwo murwi w'abarundi batahutse gushaka kwabo leta y'urundi yagikoranye n'igisata cya unikijejwe impunzi ku isi HCR icegera cy'uhagarariye HCR mu Burundi Sofiane Adjari yatangaje ko icyo gikorwa kigiye kubandanya
nous allons identifier les centres de transit d'accueil parce qu'on peut pas ramener des gens et créer un désordre
Sofiane Adjari avuga ati tufatikanije na leta y'u Burundi tugiye gutegura ibibanza byo kwakiramwe abahunguka kugira bikunde tubakire neza igikorwa tugiye kubandanya kandi kiguma gitera intambwe mu ikambi y'abarundi y'Irusenda iri mu ntara ya Kivu y'ubumanuko haharugwayo abarundi barenga 130 iharu bitangwa na François Manonda ajejwe ibikorwa by'umurwi ujejwe by'impunzi muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo muri komine Mutimbuzi y'intara ya Bujumbura Evariste Nzikubanya nka ijwi rya Amerika
ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarakeje abanyarwanda ku ruhare bagize mu mahoro matora y'umukuru w'igihugu yabaye ku itariki 4 z'ukwezi k'8 abanyarwanda barenga 6,600,000 batoye Paul Kagame nk'uko vyibonekeje mu biharuro vyashikirijwe icese naho icyo gitigiri gisa n'ikirengeye ku bimenyeshwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika abantu barenga gatoyi 180,000 nibo batoye abakandida batavuga rumwe na leta Leta y'u Rwanda yatangaje ko igitigiri cy'abitavye amatora cabaye 97 n'ibice 6% yamara Amerika ivuga ko amatora atakurikije ibisabwa ku vyerekeye demokarasi umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Heather Nauert avuga ko batewe impungenge n'ibitagenze neza byibonekeje mu matora Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarahayagije itangazamakuru mu Rwanda kugugene ryatangaje amakuru ku mwidogo wa bamwe mu bakandida n'abanyagihugu bavuga ko baburabujwe mu kiringo cyo kwiyamamaza Amerika irahayagiza kandi abanyagihugu basanzwe umugwi w'igihugu ujejwe gutegura amatora n'abategetsi ba leta kuba baravuze batarya umunwa hamwe no kwishura ku vyidogewe mu kiringo cyo kwiyamamaza umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Heather Nauert amenyesha ko bahayagiza impari zabaye hagati y'abakandida zerekanywe kuri televiziyo yamara bavuga ko iyo abandi bakandida bari kurekurirwa kugira uruhara muri izo mpari byari kugirira akamaro kurushiriza abatora Amerika iracyafise impungenge ku kudakorera habona kuvyerekeye ibisabwa kugira abarondera kuba abakandida bamenyekane Amerika yizeye ko itegeko rishasha ritegekanye ivyerekeye amatora vyitezwe ko riharigwa ko mu nama y'imirije y'inama nshingamateka rizotomora ibintu kurushiriza imbere y'amatora y'abashingamateka yo mu mwaka uza w'2018 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitangaza ko ku ntwaro ya Perezida Paul Kagame u Rwanda rwagize intambwe zikomeye mu vyerekeye butunzi ko yamara uburenganzira bw'abanyagihugu n'ubwigenge bw'itangazamakuru bitubahirijwe amashirahamwe haranira agateka ka muntu avuga ko leta yakoresheje ububasha bwayo hakoreshejwe ikandamizwa rikomeye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirerekana ko zitashimishijwe n'ihindurwa ry'ibwirizwa shingiro hamwe n'ingingo ya Perezida Kagame yo kurondera kwitoza mu kiringo kigira gatatu Amerika isaba Leta y'u Rwanda gushyiraho uburyo butuma amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki n'imigambwe bishobora kugira uruhara mu matora atatera bwo bari habaye amatora akubahiriza mu by'ukuri ibyifuzo by'abanyagihugu Amerika iri kumwe n'abanyarwanda mu twigoro twabo twukubaka inzego zikomeye za demokarasi atawe zikumira kugira bitume haba umutekano demokarasi n'iterambere byo mu gihe kirekire kiri imbere kuri bose
Iyo gari jambo ry'intanga marara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho ni naho duraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha. Cyuti mwese mukunda radijwe rya Amerika turabashimiye. Ndashimiye n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma, ndashimiye Aloise yabashikirije amakuru avugwa hijyano hino ku isi muri studio mwari kumwe na Oriane Tangishaka. mugira umunsi mwiza imana ibahezagire
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.